Icegeranyo cy'igisata cya Onu kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibizaho cya kivuga ko cisunze ibitigiri byatanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Izo nabyo byerekana ko mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi miliyoni zitanu aribo bagwaye indwara ya malariya. Ugereranije n'abantu bagwaye malariya mu mwaka w'2018, ibyo bitigiri byiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka. Mu minsi iheze umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Tade Ndikumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi, asigura n'impamvu zabiteye. Yariko yerekana ibikorwa by'ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize.
Indwara ya malariya muri uno mwaka twarabonye yuko mu burere bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cyane cyane muri ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malariya nyinshi. Ibyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe, kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma hariho kandi n'ibihuha by'iterambere aho twabonye nko mu ntara zose barari mu muceri, mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronka aho yarikira ikaba myinshi.
Mu kiganiro cyabo ca iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malariya yiyongera mu banyagihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yanavuze c'ubushikiranganji aramutwa buriko burakora kugira ngo malariya ntibandanye irandagata.
Iyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategere amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti. Ibyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga 360 aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana. Icyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi, nacyo cyaciye cyerekana yuko malariya ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikorwa barwaye malariya baciye baduhuga cyane bashika ku 282,000 983. Ubu rero nko kuri iyi ndwi iheze byaciye biganwa ka nk'ibice 50%, kuko twaronse abarwayi 198,663. Byumvikana yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana. Hariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza. Rero tumaze kubona turana kujya miti vura mugabo icyo kigwa cyamara guhera tuzaza tubashikirize.
Ikiganiro cyabo cyakigaruka kandi no kuzindi ndwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera, aho abantu bagera ku 245 bayigwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye. 344 nivyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Muri ico kiringo nyene ico gisata ca ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko indwara ya malariya ari kiza kubera ibitigiri by'umurengera by'abari bayigwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta z'ukuyituza. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.